yo indundi culture amakuru mu kirundi
turabahe mwiriwe tunabahe ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba wigenekerezo rya 2023 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ashimikiane ni kuri ibi bikuru bikuru Haramashirahamwe y'ugwaruka anegura ikumira na riguma ryisubiriza rifatiye ku migwi y'abantu kimwe muri rubuza kwibeshaho ibi bikaba biri mu byakoranije kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi muri ayo mashirahamwe n'ikigo citiriwe intahe hamwe n'abandi bakorera mu bisata by'amahoro no kubana neza i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi mu kiganiro kijanye n'indwi yahari wa mahoro muraja kubyumva abarimye bigitegwa cicayi ngobore macane cane ku ngorane yari maze igihijanye no batorera umwimbo ku gihe bivuye ku ikena ry'imiduga ya buri gitoro ishirahamwe hotebe ryitaho ibyico gitegwa rishikiriza ko ari amasezerano riherutse kugirana n'ishirahamwe rizoja riratanga icyo gitoro kuri iryo shirahamwe kuri uyu wa kabiri abagize imigwi y'amatora ku rwego rw'intara sepi barahiriye ayo mabanga bagiye gutangura aho urongoye seni umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora ku rwego rw'igihugu hari impanuro abatekerera tunabafitiye inkuru yihariye by'amagara y'abantu nk'uko byama iminsi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku ndwara ya asma ibyo byose ni mwidonido ry'aya makuru hagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera intwari ijwi ni rya Audiro Nkejimana
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe amashirahamwe atandukanye y'ugwaruka mu Burundi aranegura igaruka garuka ry'ikumirana rifatiye ku migwi y'abantu kimwe mu birubuza kurangurira hamwe imigambi yorubeshaho ibi ni byakoranije kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi muri ayo mashirahamwe ikigo citiriwe intahe hamwe n'abandi bakorera mu bisata by'amahoro no kubana neza i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi hari mu kiganiro kijanye n'indwi yahari wa mahoro leta y'u Burundi icitangaza imigambi itandukanye igana ku kubana mu mahoro igiye kurangurira mu gihugu Norisi Nduwimana yakurikiye iby'ico kiganiro tugire ku muriri
sanga twigishwa tutafatiye kumoko gusa amadini canke ama parti politique
Uni Franke ngenze buhoro muyabaga hari mu baserukira abandi bagize ico bashikiriza muri ico kiganiro ajeje imigambi mwishira hamwe yeri Youth Empowerment and Leadership Initiative mu cyongereza ari mu bararwishinga no gukumirana kuguma kugaragara hagati y'abantu ni nyuma y'imyaka iheze u Burundi bufunditse amasezerano y'umwe no kubana neza
bavuga ati abo kwanaka abo muri dini ugasanga ugaruka abo muri dini iyi icanke mu moko aya abasivyumviro mushira hamwe mugatezanya imbere mugabo tufise iyo ntambamye yo kutaja hamwe kubera tuba twisunze ibyo twabwiwe
ibi rero bikora ku migambi y'ugugwaruka nyene yabirangurirwa mu Burundi yaba niyibera hanze y'igihugu
no muri abo bantu tugenda turahura nabo barafise iyo image yuko u Burundi bugabuye abatutsi abahutu n'abatwebwe ico tushobora kuba dusaba inzego zifata ingingo no kugerageza gukarahiriza ubwenge abakurambere canke abavyeyi baramaze kubicamo mugabo barakeneye rero ko babivamo
ariko rero mu Burundi n'igihugu cabaye mu bihe by'indiane ibi bisa n'ibidatangaje n'umwihezo wa Adriano Sibomana yabaye icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu warujejwe kwiga amasezerano y'umwe bw'abarundi washinzwe n'ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu mu 1988 ahamagarira abantu yamara kwamabagabye
twaciye mu bihe bigoye cane urumva rero yuko dutegeze kwama tugavye kugira ngo ibyo twaciyemo ntibize bisubire
ariko rero nibiriko birahinduka mu gihe ca none ntibibuze ni ku wasigara mutswe inama nkuru y'abashinga ntaye mu Burundi abandanya bisigura
nk'ubu mu mashure haratekanye mu bantu barahwana n'icyo kibazo kiravugwa bakakiyaga iyo muti ntushobora kuboneka ijana ku ijana kuko amacakubiri mu bihugu byose havuye aya moko rero hadashobora kugaruka nk'aya madini bishobora gutuma abantu bacanamo
mu by'abagikumirana bapfa gushika amangaya mu Burundi abaraho bagarutse ku bibazo bijanye n'ubutunzi arico gituma leta y'umuntu mbere yindwi yahari wa mahoro itangaza imigambi idasanzwe ridasiga inyuma ugwaruka umuyobozi mukuru ajeje ugwaruka mu bushikiranganje bw'imico kama n'ugwaruka nyine za Burundi ndayisenga habitangira insiguro
leta y'u Burundi ishaka ko ubumwe butsimbatara abarundi bose ibumve ko basangiye ugupfa no gukira rukumira urwaho tunge imitima
mu gukomeza umubano mwiza husa n'unyotewe n'abitabyico kiganiro igisata cawo nikiraba iby'inyigisho n'imico kama UNESCO gisabishingwa igikigo kijejwe gutunganya ibiganiro gutyo hasana sanwe imitima yakomerekejwe n'indyane zakahise biciye mu biyago.
Norice Nduwimana urakenuye mu bijanye na politike kuri uyu wa kabiri abagize imigwi y'amatora ku rwego rw'intara sepi barahiriye ayo mabanga bose hamwe bakaba bagera kuri 52. Umukuru w'umugwi ujejwe iby'amatora ku rwego rw'igihugu Prosperi ntaho gwamiye abahamagarira kubahiriza ibyo biyemeje mu gukora taho begamiye. Ntaho gwamiye akavuga kandi ko umugwi witeguriye gukosora amakosa yose yibonekeje mu matora yandamaze kuba.
Abahejeje kurahira nabagize imigwi y'intara iserukira umugwi Seni ku rwego rw'intara ni 52. Rero nk'uko amateka yivuga, imbere yuko binjira mu mabanga babanza kurahira imbere y'umugwi Seni yuko bazokubahiriza amategeko agenga amatora. Hanyuma nk'uko mubizi nta utanga icyo adafise, bahejeje kurahira tuca tubanza kubigisha ibijyanye n'amatora kugira ngo bazovyigisha abandi bongere babishyire neza mu ngiro. Intamanuro ya mbere tubaha ni ugukora n'ubwira bakore bakunda igihugu, ntibakore baraba imigwi baje bazanana, baze bakora bazi yuko baje gukorera umugwi Seni atabo bahengamiye, bubahiriza amategeko kandi ku neza y'igihugu n'iy'abenegihugu bose. Ariko ntitwoja ngaho tubeshanye igikorwa cy'umuntu cyangwa igikorwa cy'umuntu hashobora kuba araka cyangwa kandi kagoranye, ariko muri musange igikuru singorane igikuru n'ugudatorera inyisha ingorane. Izo ngorane iyo zagiye ziribonekeza cyangwa ziravugwa mu gihe twasanga arizo, tuzokora uko dushoboye kose kugira ngo zikosogwe ibintu bibandanye bigenda neza.
Mu bijanye n'uburimyi naho ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe OTB, ishyirahamwe rikurikirana igitegwa cy'icyayi mu Burundi, burahumuriza abarimyi b'icyo gitegwa ko ikibazo cyo guteba kubatorera umwimbu bitumwe n'ikena ry'igitoro kitazosubira, kuko OTB hari amasezerano rifitaniye n'ishyirahamwe rizoja rirayiha igitoro ku gihe. Bivugwa n'umuyobozi mukuru wa OTB Jire Mukundwa, akanavuga ko iryo shyirahamwe hari n'iyindi miduga igenewe icyo gikorwa iryo shyirahamwe ritegekanya kugura kugira isubiriri yishaje, gutyo kugira igikorwa cyo kwegeranya umwimbu w'icyayi cyame gikorwa ku gihe.
Birashika yuko icyayi kijya bajya kugitora batevye ku mahanga aho bakegeranije, ivyo aho bimaze gushika kenshi biterwa n'ikena ry'igitoro. Ivyo navyo nyene turamaze kubona ko biruhisha bene gihugu, biruhisha abarimyi b'icyayi. Nicyo gituma twakoze uko dushoboye twararonse undi muntu azoza dusahiriza mu kuduha igitoro. Duheruka gusinya amasezerano nawe kuko asanzwe agikura hanze akacinjiza mu Burundi, akaba yaratwemereye rero yuko azoza duha igitoro umwanya, tukaba twizeye yuko ibyo by'uko bateba kujya gutora icyayi bizogabonuka bikanahera. Ariko kandi nitwagenda tutavuze n'ikibazo nacyo nyine gishika imiduga, hari imiduga ishaje. Tukaba dufise isoko ryo kugura imiduga riramaze umwaka, dutanze isoko ryo kugura imiduga yo guseha icyayi, mugabo ntirirakunda neza kuko wari kutuzanira iyo miduga yakenye amafaranga mva makungu yo kurangura iyo miduga. Turacyagerageza ngo turabe yuko iryo soko naryo rikunze, murumve iyo miduga yoza ije gusahiriza ibyo byo kwegeranya icyayi kugira ngo tujye kugihingura. Ariko noremesha abaremye yuko nk'icyo kibazo cy'ibitoro kiriko kirafata umurongo mu kurindira ko iyo miduga bwite ya OTB izoboneka, duca tuba turikoze ku miduga dukose. No kuvuga icyo kibazo cyo cyuko icyayi cyoteba kubera imiduga, nibaza ko kitazosubira kwibonekeza cyane.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12:27 z'umugoroba. Ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta Urikome rirabandanya guhamagarira leta kubahiriza amategeko agenga inyubako ku nzuzi n'ibiyaga, kuko ku bwaryo ayo mategeko atubahirijwe. Kaburiyeri Rufyira arongoye Urikome atanga karoro k'inyubako zubatse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika zitubahirije metero 150 nk'uko itegeko rigenga amazi ribitegekanya. Agatangazwa n'ukuntu inzego za leta zisa nk'aho zitabibona ngo zikinge ingaruka mbi zimaze kwibonekeza izo nzuzi n'ibiyaga bidengeye. Tumukurikire.
Twebwe dufite ikibazo cy'uko muntu utagira icyo twita politique de prévention, ni ukuvuga politique yo gukinga mwa kintu cy'igihugu cyacu nuko ntayihari. Genda murabe ibintu by'inyubako, amazi yaraje yatanganyika araduga tureresa no mwarabibonye, amazu n'ibintu biratwagwa n'abantu barapfa, inzuzi ntangwa Kanyosha Kajeke n'izindi zirwa ziri hikumbi. Code d'eau ivuga yuko inzu yose iza kuri Tanganyika hagomba kuba ikintu bita zone tampo imete 150. Inyubako yose mubona kumeze 150 ni inyubako inyuranye n'amategeko na code d'eau. genda murabe nzi nyubako zose ziri kunzuzi hose musangara inyubako e pourtant itegeko rivuga yuko kizira gushira hinzu ku metero 1.5 ezo biruko ibujumbura ingozi giteganyo se hari bisaga zo metero zagomba kurahiriza haramategeko mugabo nta muntu numwe nta gwego narumwe ibyo bintu byubahiriza ishyamo rikome cyarangiza makete menshi rivuga yuko tudatahura na gato ingene ibintu by'inyubako bimeze aho narimvuye kuri Tanganyika kuraba amazu ariko arubaka kereke pad bariko baduza nubaguma baduza ukibaza none abantu baje kubahiriza amategeko bigenda gute ngo abantu bavuga bubaka bahunyaza amategeko mugabo kandi nk'ibintu bisanzwe cyewe rero nkavuga nti ibi bintu nibyumvike nge twandika makete abantu bose ukamengo nta numwe abibona
Naye mu bijyanye no kwinonora imitsi ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga ryitiriwe uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabandanije kuri uyu wa kabiri ku munsi waryo ugira kabiri abagabo 30 n'abigeme 10 nibo bitabiriye iri higanwa ryahereye mu gice cya mbere muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura gushiga mu gisagara cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi no kuvuga ibirometero 74 igice cyatahukanywe n'uwitwa Felicien Ndabarushimana ku ruhande rw'abagabo nawo detensengi yumva ku ruhande rw'abigeme umunsi gusiganwa byahereye mu Kayanza gushika ibuyingozi ahangana n'ibirometero 42 n'ubundi odetansengi yumva niwe yasubiye kuza mu kibanza cya mbere ku ruhande rw'abigeme naye mu bagabo uwa mbere yabaye uwitwa Samuel Ndikumana mu buhinga bw'ivyuma baduha ikimenyetso cerekana inkuru yihariye iby'amagara y'abantu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye iby'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri umunsi tugaruka ku ngwara ya asma inkuru twari tumaze kubashikiriza hano muganga François ndi kumwe nayo yanonosoye ibyo kuvura ingwara zifatira mu bihimba by'ihemero avuga ko iyo ngwara ifatira cyane cyane mu mahaha agasigura kwitegwa hanini n'ibyo umuntu yahemutse agaheza agakorora canka agahema nabi inkuru yihariye iby'amagara y'abantu uyu munsi tuyumve mu ijwi rya Claire Yakankundi
Asima ni indwara y'amahaha nkuko bivugwa na muganga yanonose ibyo kuvura indwara zifatira mu byimba by'ihemero François ndi kumwe nayo ahavuga ko umugwayi wa asima adaheza ngo aronke imwe muzikwiriye
Asima ni indwara y'amahaha nuko uvuga imihoro ijana imwe mu mahaha iraheza igapfungana ugasanga ya mihoro ijana imwe mu yisanzuye isigaye yabaye mitoyi imwe muzikaje cahantu hato bikaca bituma rero uwo muntu ataronka impwemu ku rugero azikeneye ko
uwo muganga arerekana ibimenyetso by'iyo ndwara na bimwe mu bitera iyo ndwara
bivuye yuko ibintu umuntu yahemutse birimo ibyo twita amarajene ibintu byokera bigatuma ayo mahaha yokerwa akadindira agaca apfungana bigaca bituma rero byumvikana gukora apfunganye umuntu ahezagirika akanajwira bikanashika mbere agacisha mu kazana na korora
ndi kumwe nayo avuga ko abantu batukwitiranya asima n'izindi ndwara zituma umuntu ahemuka nabi
igihe cyose umuntu ahemutse nabi cyangwa yumvise impwemu z'imuniga cyangwa ibindi bimenyetso byerekana yuko yubahema nabi iyo kwihutira uca avuga ngo iyi ni asima cyangwa n'abandi bakata bamuhimiza ko yemera ngo ni asima ibintu bituma abantu bahema nabi ni byinshi cyane
agahamagarira abantu bose bafite indwara zo guhema nabi kwitura abaganga kugira bamenye indwara bagwaye by'ukuri
umuntu weheza akabibaza muganga hanyuma muganga nawe akabyitondera kugira ngo amenye ko koko uwo murwayi icyo akorwaye asume cyangwa ahema nabi atazi igituma ahema nabi amubare ko agwaye asume koko agwaye asume
uwo muganga aravuga ingene indwara ya asima ivugwa
igihe ko kari asume nuko umugwayi wasume avugwa akava muri crise kuva muri crise nuko bigira ibimenyetso byose ugenda kwa muganga ufise bihagarara ugahema neza ugahema nk'abandi bose batagwaye asume imiti yo kwivura iriho nuko inzira yo kuyifata ari guhemuka bimwe twita inhalation ni ukuvuga uguhemuka hari bimwe bita amapompe hari n'ibimwe bita nebulization birashobora gushika ko impande yaho dushyira ku binini by'imiti bimwe
abanonosoye indwara zifatira mu bihimba by'ihemero bemeza ko hashobora guhera ukwezi amezi atatu umwaka cyangwa imyaka myinshi umurwayi adasubiye kurwara iyo ndwara ya asima bivanye n'urugero umurwayi aza arafatwa n'iyo ndwara umuganga araheza agaca muhindurira imiti
Claire ya kankundi yetugukenguru kire kuri iyo nkuru yihariye ivy'amagara y'abantu ni inkuru twagarutse ko yari imaze guca hano ari hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 34 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko abarimye bigitegwa cy'icyayi ngo borema cyane cyane ku ngorane yari imaze gihijanye no kuba batorera umwimbo ku gihe bivuye ku ikena ry'imiduga ya buri gitoro ishyirahamwe hotebe ryita igitegwa cy'icyayi rishikiriza ko hari amasezerano nuriherutse kugirana n'irishyirahamwe rizoza rirafasha mu byo gutanga igitoro kuri uyu wa kabiri abagize imigwi y'amatora ku rwego rw'intara sepi bandahiriye ayo mabanga bagiye gutangura aho urongoye sena umugwi w'igihugu ujejwe ibyo gutegura amatora ku rwego rw'igihugu hari impanuro yabatekereye hari amashyirahamwe y'ugwaruka negura ikumirana riguma ryisubiriza rifatiye ku migwi y'abantu kimwe mu rurubuza kwibeshaho ibi bikaba biri mu byakoranije kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi muri ayo mashyirahamwe ikigo cyitiriwe intahe hamwe n'abandi bakorera mu bisata by'amahoro no kubana neza i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu kiganiro kijyanye n'indwi yahariwe amahoro mwanabyumvise twari tunabafitiye inkuru yihariye iby'amagara y'abantu nk'uko byamo iminsi yose ya kabiri umunsi tukaba twavuze ku ndwara ya asima ifata ibihimba by'ihemero nkingurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkingurukire kandi Koffi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.